Nina mayabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira maradio n'ibimenyesha makuru bitandatu arivyo iradio ijuje America, radio BBC yabongereza, iradio Bonesha FM, ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa Nawe. Ni mugihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru n'amaradio bikora, hari nabwo gwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha makuru. Ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe, batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sentse yasiguye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwa rwego sentse yababwiye ko hakiri ibimenyesha makuru n'amaradiyo bigifise byinshi byo gukemura cane cane bifise amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cane kuri radio Bonesha FM yibukije ko iyo radio yari yitwaye muri sentare cimanza za leta kuri administrative. Ubwo rwego sentse gwasavye amaradiyo nkayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa no butungane, attestation de non poursuite judiciaire mu gifaransa. Leo Masengo aserukira radio Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe kwa hubwo ari kindi citwazo canka mananiza. Abo baserukiye ibimenyesha makuru basavye nyabuna abarongoye sentse kuba aribo baja kuvugana no butungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradio n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse kwa kamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradio mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe byose vyo kugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari ntango nziza, gusa bashekije ko n'ikibazo c'abamenyesha makuru hafi jana bahunze igihugu co kuyigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye ugwe garongoye ko kumbure kizo kwigigwa ahandi. Ubona ko hari n'abafisi imitayo mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera, bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara bobo bakavyamirira kure. Abenshi muri aba bakorera amaradiyo nka RPA, Bonesha FM, Radio Televiziyo Renaissance n'Isanganiro imbere y'uko ziturigwa mu mwaka w'ibihumbi 2015 kuba bari bahabwa ubutumire ariko batashoboye kwitaba, harimo nabo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Naho atitabye ubutumire Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora.
N'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo kuba dufise icicaro mu Burundi ivyo ni nta cicaro co kuri internet kihari, nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro. Twebwe intambamye duhora duhura nazo nuko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'undi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we. Uwo ni utatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye. Rero hamwe batwemerera byo bari byiza cyane na leta mbere hajya nuko ingira itabibona neza, ubundi bwo turayifasha kuko iyo hari abari ko barayikorera nabi twavutse bitagenda neza barashobora guca bakosora.
Ugwego sentse gwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sentse yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradio imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiraba gikemugwe. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.